Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru, makuru, makuru yaranze ntundwi.
Nikaze kuri mwese mwahisemo kumviriza radio Inzamba agateka kawe amakuru makuru makuru yaranze ntundwi turiko turasozera kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 2023 ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2025 ugira ayabashikirize akabarije wenyine Audacio Nimbona tuyatangurize mu bijanye n'ubutungane abantu batatu bose baturuka mu muryango umwe harimo abapolisi babiri barafungiwe mu gasho kiperereza haraciye ukwezi kurenga bagirizwa kuba bagiranye ibiganiro ku rubuga bahurirako WhatsApp ku ntambara iriko ibera mu gihugu kibanyi cha Congo iharanira demokrasi. Abo mu muryango bariyamiriza iryo rementanya bariko barakorerwa bagasaba ko ababo borekugwa kuko ataco bariko baragira. Iyi nkuru tuyibaze Pacifique Nkeshimana.
Nkuko amakuru ava muri uwo muryango bitumenyesha, abo banyagihugu batatu bafashwe bose basangiye umuryango. Nabo ni Nizigiyimana Manase na murumuna wiwe aherutse guheza muri kaminuza y'igipolisi afise ipete rya lieutenant azwi ku izina rya Kevin Nishimwe, bakaba bavuka ku mutumba budahekwa ni muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Kugira gatatu nk'uko isoko ryacu bitumenyesha, ni mubyara wabo Lieutenant Rubenda Isaba yiga mu mwaka wa gatatu muri kaminuza y'igipolisi iri mu mitakataka, akabavuka Burambi mu ntara ya Rumonge. Nk'uko bamwe muho muri uwo muryango wabitumenyesha, Lieutenant Kevin Nishimwe yafashwe n'abakozi b'iperereza hari ku igenekerezo rya 13 Ruhuma bamusanze ahakorera mu Buyenzi. Ntibyatevye inyuma y'iminsi irenga 10 haciye hafatwa Lieutenant Robert Ndayisaba, nawe nyene akaba yakuwe aho yari asanzwe ari kuri kaminuza mu mitakataka. Ubwo ruhigi rwaciye rutandukira Nizigiyimana Manase yafashwe ku igenekerezo rya 2 za kuno kwezi bamukuye ku muhani we muri quartier Marambya kuri transversale ya 15 muri komine Mutimbuzi. Abo banyagihugu nk'uko abo muri uyu muryango babyiganiye uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ngo bariko bazira ibiganiro bagiranye ku rubuga rwa WhatsApp bijyanye n'intambara ziriko zibera mu gihugu kibanyi cya Congo. Uyu muryango ukavuga ko iryo ari rementanya ryakozwe nabo mu iperereza, aho hagifatwa uwa mbere Lieutenant Kevin Nishimwe baciye batuma umuntu kuzana telefone yiwe aho yari yayishize ku muriro. Igiteye amakenga n'ubwoba muri uwo muryango nuko batazi ingene ababo bamerewe kuko batarigera babakubita ijisho. Bafise amakenga ko bashobora kuzimanganyirizwa ubuzima. Si ibyo gusa, nuko gushika n'ubu inyuma y'ukwezi kose batarigera barenguka imbere y'ubutungane. Ubu ubwoba ni bwinshi muri uyu muryango ngo kuko hoba hari n'abandi bashobora gufatwa umwanya n'umwanya. Mbasaba amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu co kimwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana agateka kazi na muntu gukora ibishoboka kugira ngo izo nzira karengane zirekugwe.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. Bamwe mu bayoboke bishengero rya Zeviya Ngendakumana bo muri quartier Gatunguru mu gisagara cha Bujumbura barara ntibuca kubera ko bariko barahigwa buhongo n'imbonerakure zifadikanije n'igipolisi. Abo bahoze basengera kwa Zeviya bavuga ko harabanyurujwe muri uku kwezi kwa gatatu n'abakozi biperereza baja kubica, basaba ko umutekano wabo wokingigwa nk'abandi Barundi kuko babayeho mu bwoba bwo kwicwa cyane kunyuruzwa nk'abagenzi babo. Ido ni ido ry'inkuru na Parfum Gasigana.
Abo bayoboke baze biyangenda ku mana bo muri quartier Gatunguru bavuga ko bamaze iminsi bariko barahigwa buhongo n'imbonerakure zifatikanije n'igipolisi. Bamwe muri bo bemeza ko ufashwe n'imbonerakure aborezwe igufa imbere y'uko ajyanwa gufungwa. Umwe muri bo akavuga ko bariko baratotezwa kandi barahagaritse ibikorwa byo gusengera hamwe.
Jewe narafashwe haraheza amezi atanu
mutwari mbonera kure muri kase gatunguru ari kumwe n'abamugendaganira imbonera kure nyene narakubiswe ndashaya nkabanyegereza yuko mvuye gusengera hamwe n'abandi bayoboke bahezeri ngenda ku mwana ariko ivyo nahakanye kuko tumaze kubona yuko ahohoterwa dukubitwa twahisemo yuko umubeshi ashobora kuba iyo tariki kuza akiherera kwabishoboye agasenga.
Bamwe mu bahoze bayoboka Zebiyange Ndakumana bemeza ko muri uku kwezi kwa gatatu hari bagenzi babo batatu banyuruzwe kandi ko bamaze kwishwa n'inzego z'iperereza ry'u Burundi bakabona ko ari umugambi watanguzwe wo kubagirira nabi basaba ko umutekano wabo wokingirwa kuko barara mu bwoba bwinshi.
Turafise amakuru yuko leta y'u Burundi yamaze gutuma imbonera kure kugira ngo dushyirwe guhongo bishobotse tunishwe. Notana nk'akarorero hariho uwitwa Kaneza, hariho uwitwa Joseph, hariho uwitwa Jean Pierre. Abo ni abantu benshi bafashwe baranyuruzwa barakubitwa tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2025 kandi ubu rero turafise amakuru ko bahavuye bicwa atangwa n'ubuzi. None rero turashaka gusaba leta y'u Burundi ko yodukingira umutekano wacu ikareka kuduhohotera turarembye turamerewe nabi.
Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka urongoye Quartier Gatunguru kugira agire icyo avuze kuri ubwo bwoba buri mu bayoboke baze biyangenda ku mana.
Ikiziga cy'umurundi yahora aba mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania azwi ku izina rya Remi Ndayikeza cyaratowe ku munsi wa kabiri. Uwo Remi Ndayikeza yahora akora akazi ko kudandaza inyama yari yarabuzwe irengero muri iyo kambi. Hari haheze iminsi irenga indwi izindi mpunzi z'abarundi baba muri iyo kambi bari mu gahinda ko kubura uwabo basaba inzego zibijejwe gukora amatohoza vuba na bwango kugira ngo abakoze mu bwicanyi bamenyekane kandi bahanwe by'akarorero. Ni inkuru ya Jean George Kibogora.
Hari hashyirwa irenga Uremi Ndayikeza yacuye ikiziga abuze irengero muri iyo kambi y'impunzi y'Induta mu gihugu cya Tanzania. Umunsi bamuheruka yari yajanye na mugenzi we batazira Sauli ku isoko ry'ahitwa ku Kabuga kugura inka zo kubaga kuko bari basanzwe badandaza inyama. Kuri uno wa kabiri niho ikiziga cya Remi Ndayikeza cyatorwa kimaze kononekara abakibonye bakavuga ko yishwe abanje gutemagurwa imipanga bakaba batekeyeho n'agahinda ko kubura uwabo muri kino gihe bakaba kandi bafite amakenga ko na Sauli yari kumwe n'uwo yishwe nawe nyine ashobora kuba yaragiriwe nabi.
Aboneka ko yapfuye yishwe atemaguwe imipanga ikiziga cyo cyamaze kononekara. Ntibishoboka ko twe dushobora kumwegeranya tukamuzana kugira ngo asobanure umutekano mu gihe azasiga mu misanzu. Ari nacyo gituma dusaba hashe amashyihamwe akorera ngaha mu ikambi ya Red Cross n'ayandi ko badufasha bakegeranya ibisigarira y'umuhishi hanyuma akaza guhambanwa iteka. N'ubu tufiteyo amakenga, ikindi ni uko Sauli nta makuru yiwe dufise, nta we uziko akiriho, nta we uziko nawe yoba yapfuye. Tukaba dusaba ko yobandanya nawe aronderwa, twumvire yotubwira ivyashize abaye, nimba naho yerekana Imana nawe nyene ahambane iteka.
Urupfu rw'iyo mpunzi eka n'ayandi mabi y'amakorerwa impunzi zo muri iyo kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania vyatumye impunzi zose zitegerwa n'ubwoba zigasaba abijejwe baba bajejwe iyo kambi igipolisi n'ishyirahamwe HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano wabo ukingigwe.
Urakoze Jean George Kibogora. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru arabandanya.
Inzamba
mu gisata cy'ubutunzi naho haribonekeza ubukene bw'amakara mu gisagara cya Bujumbura aho igiciro cyaduze ku rugero ruteye ubwoba. Igice cy'umufuko ubu ngo kigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 75 n'ibihumbi 80. Abanyagihugu basaba ababijejwe gukurikiranira hafi icyo kibazo. Iyi nkuru tuyibaze Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cya Bujumbura bitumenyesha ngo igiciro cy'amakara cyaduze ku murindi uteye ubwoba. Abanyagihugu bavuga ko mu ijenda ari hafi y'igisagara igice cy'umufuko w'amakara kigugwa hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 30 ariko amaze gushika mu gisagara aca agurishwa icyo gice ibihumbi 75 canke ibihumbi 80. Abadandaza b'amakara bakitwaza ko ikena ry'ibitoro aligyo yatumye amakara aduga. Abanyagihugu bavuga ko uko ari ukwikika mukiza basaba barongoye gisagara gutorera umuti icyo kibazo.
Nikinda kuvuga igice cyo kuko amakara yibona faranga 1,300,000 Ugumba kukile jishikevi mjifadila cha ujumbula ufati ujimbula kukwa mjina ushia mjifadila cha ujumbula mjina ufichani Mungu chini ufika yu uku chocha kiduga hika shikakura ya mafaranga Ugumba yu pala haimu ni hota wanyegi ukumbo nama danda za resi yuko wiki kamukiza Habi nyegeje inyuma hili kena jivi toro kasanga wa kwa nchibu wanyegi uku mjindi mwenye cha Tuka sarali chiechwe yuko wakila jiza kukulicha njuri kugiru ugumba abanyegi uku na wabuhi Nukupuga na hii tuwa waki guze kuli magendo na guwa bweko wesho yigula kuli magendo katanga makoi ngeje kulava unabuna yiku mwenyegi huga wa hoho tuwe kukiru kwa chani kukuu mwenyegi hugu ya unakwesha makaili hundi humbi ya nakwila makaili humbi ya nakwila unakwesha makaili humbi vitani nakwila kumusuka sangu unalika kwa makaili kakwesha makaili humbi chumi
kwa hii makenga yose Uruganda kwa radio Inzamba katika kawe tukarondeye Jimmy Hatungimana alongu igisagara cha Bujumbura kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo kiduzwa y'ibiciro by'amakara ariko ntikashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Urakoze Jean Baptiste Bireha. Tukiri ngaho nyene ukwidegembya mu bijanye n'ubutunzi ngo biracari kure nk'ukwezi mu gihugu cy'u Burundi kuko leta iguma iremera iby'ubutunzi mu gufata ingingo zitayiraba bisigurwa na Faustin Ndikumana arongo ishira hamwe Parseigne ni mu mwihwezo iryo shira hamwe ryakoze kuri uyu wa kane inyuma y'icegeranyo giheruka gusohoka kubijanye n'umwidegembyo mu butunzi aho Burundi buri mu bibanza bya nyuma mu bihugu bya Afrika. Faustin Ndikumana asigura ko inzitizi zikiri nyinshi mu gihugu kugira ngo abakora mu gisata cy'ubutunzi bashobore kwidegembya. Tumwumvirize
kugira mwidegembya kuboneke ibihugu rero bitegeza guba bifise ibintu biri kubirabikora nta mu Burundi urabona yuko mu isanzwe hariho inzitizi nyinshi zituma uwo mwidegembya utaboneka neza uravye mu isanzwe inzitizi kudakuba zihari mu bihugu bitandukanye no mu Burundi hari inzitizi za politiki usanga bikunda kuva ku migenderanire y'ibihugu ukuntu ingingo zifatwa mu gihugu ugasanga hari abantu bakundwa akaza mu by'ubutunzi abandi batakundwa akaje ugasanga uvuye imigendera n'ibihugu byo bitakomeretse transfrontalite abantu batidegembya mu byo bariko barakora babuzwa kugira ibini na biriya kujana hariya ugasanga hari icyo bitaremeza iri administrative leta usanga irikiraja mu bintu yiba mu bintu cyane nk'ibyo gushinga ibiciro ngo ibiciro bizogenda uku aho itategeza kujamwo ugasanga nayo irikirajamwo ugasanga abantu baratumwanya munini icyo bitare bare notarifere ku maduane ahantu hariya ku mabiro ibiturire bakwa hariya bikabatevya ugasanga muzutunzi naho nyine hari n'ibibazo cyo bitinze muzutunzi usanganye usanga ari nk'amadurado duwanu wasanga abantu bagizwa na kubintu bikomeye amafaranga menshi bijyanye n'amakuru imwe natozwa kuronka ideni muri banki ibi byose by'uko ushobora kuronka amakuru remeza ama infrastructure imiyaga nk'ubu bya internet ibyo byose ni ibintu bituma umwidegembya mutunzi ukunda hariho n'ibiyo kunda kuvuga rero ati bya konkurence guha yanwa abantu bakangana imbere y'amategeko ubutungane bukabatunganiriza kuko ubutungane mu bintu bikomeye cyane bituma umwidegembya mutunzi uboneka kuko gukingirwa n'ubutungane bukingirwa abantu bose bashaka gukorera mu byo bisata bifuza bagahayanwa ata ukundi bakaza gusumba uwundi ingaruka nzaro z'ibyo ni uko abantu baca basanga ariko baragwiza umwimbu umwe wese akoresha impano Imana yamuhaye ugasanga igihugu kiratera imbere ubutunzi kuko buriyongera.
Uyo yanonosoye ibijanye n'iby'ubutunzi abona ko hari hakwiye kuba inama rukokoma yiga ku bijanye n'umwidegembyo mu by'ubutunzi kugira ngo ico gisata gitunganywe neza hatagiyemwo cyane cyane ingo za politike n'ubutumwumvirize.
Cyo gituma raha mu Burundi uravye harakwiye kuba nk'inama rukokoma irahije byo mwidegembya mu by'ubutunzi kuko izo nizo zitako turavuga zikunda kuba zihari ari za politike nyine tuvuga musanga bavuga ati wowe kubera uri iki canke uva muri iki hazamo n'ibyimikamba ati nshobora gushinga ibi ugasanga ndetse mu by'ubutunzi kugira widegembye neza n'ikibazo ahare mu Burundi umwidegembye mu bisata kiracyari kure kandi biva ku bantu bamwe bamwe babiri usanga leta yafashe ingingo bamwe bakazishyira mu ngiro nabi cyane ugasanga uko politiki itunganijwe ntibiriko biragenda neza nibyo rero bituma wumva ngo igihugu cy'u Burundi gifise ubutunzi kamwe Imana yagihaye mwe ugasanga ugira gishobora gutera imbere tuguma inyuma kubera politiki iguma iremera y'ubutunzi kubera leta iguma iremera y'ubutunzi ikivanga cyane mu bintu itari kujyamo bigaca bituma abajejwe intwaro nabo aribo baza gushaka gukora ibyo bikorwa byose bari kubarigiza y'abandi kwa tusanga rero kwitegereza mu by'ubutunzi biracari kure nk'ukwezi nibi byose usanga leta ikiravuga ngo giciro ngo kuvyimbugwa cyane nk'ibigoro ugasanga wati umunyagi bateza kubishorera hana tuza kubishorera hakabura umwidegembe wo gushorera umwimbu wiwe hashaka ibi byose wasanga leta ifata nk'inyingo zimwe zimwe zo kuvuga ngo ingendeshwa zimwe zimwe nta mu gisagara cya Bujumbura ntidishika kandi ubona ko mu mategeko uravye ibintu byari byanditse tasa n'ibyambuje amategeko icyo gihe byose birimo bibuze umwidegembe mu bijyanye n'ubutumwa icyo gituma rero muri icyo gisata leta ziraraba inkingo zifatwa ibyo usanga ibitoro bidapfuye ugasanga umuntu ashobora kujya kurangura ntashobora kujya kugira gute ibyo si bibuze umwidegembe mu by'ubutunzi
Ostende Kumana akabarongoye ishyirahamwe Parseine ryishinze gukangurira Abarundi ngo bahindure ingendo kugira bashike ku iterambere rirama nino ngaho tugarukirije amakuru yaranze inondwi mwakoze mwese kuyatega matwi nkaba rero ndabifurije kururanirwa aho muri hose naho utakurira byo inzamba agateka kawe.
Ngiyi inzamba
inzamba irasamirana.
Amakuru yaranze inondwi.